Ngiri nzamba
nzambi rasamirana.
Amakuru na Reverien bazikamwe.
Mubinga bw'ivyuma ndi kumwe na Inosa kubwimana turabaye mwidiwe ncuti bagenze mudukurikira kuri radio Inzamba gateka kawe. Turi ku munsi wa gatanu igenezo rya kane ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2020. Amakuru twabateguriye aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'ubutunzi amafaranga angana n'imiliyoni amajana atanu niyo yoba yaribwe mu kigega ca leta, ishirahamwe ORICOM rigasaba umukuru w'igihugu gukora amatohoza. Nayo abasirikare baheruka kugomborwa mu gihugu ca Somalia barasaba kuronswa agashahara kabo k'amezi cumi na kumwe batigeze baronswa, ni mu gihe muri iyi minsi bavuga ko bakoreshwa ibikorwa bibavuna kugira bikiyongera kubukene bafise mu miryango, ntibaronke n'umwanya wo gusaba utwo dufaranga twabo. N'abakenyezi n'abigeme barasabwa kuva mu gacerere mu gihe baba bafashwe ku nguvu kugira bavugwe, eka habe n'amatohoza kugira ababikora bahanwe n'ubutungane. Musangwe ikaze idonidone mu mwanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutsa abasirikare b'u Burundi baheruka kugomborwa bava mu gihugu cha Somalia baridoga ko bashitse bakoreshwa imyimenyerezo ya gisirikare ihabwa abasirikare bashasha bacinjira igisirikare. Iyo myimenyerezo bo babona ko isa niyo kubasamaza kuko ubutumwa bari bakeneye bwari ubwo kumenya ryari bazoronka agahembo kabo bakoreye mu gihugu cha Somalia mu gihe haheze amezi arenga cumi na kimwe abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Somalia bataronswa agahembo kabo. Bonfis Niyongere.
Abasirikare bamaze kugomborwa kuva mu gihugu cya Somalia no mu batayo ya 52, 53 na 54 ya AMISOM. Ntibyaboroheye kuja kuramutsa imiryango yabo baronkejwe amakonje kuko batari bafise uburyo bwo gushikira imiryango yabo. Abasirikare bavuga ko bizatumwe nuko bamaze amezi 11 ikonteje abasirikare b'Abarundi mu gihugu cya Somalia bataronswa agahembo kabo. Bavuye mu makonje yabo, igisirikare cyacu kibategeka kuja mu byigwa bya gisirikare kugenda ingendo zo mu ijoro zirenze metero 30 kwigishwa iby'intambuko za gisirikare no kwirukanga mu mabarabara. Bamwe muri aba basirikare bavuga ko ibyo bikorwa biruhisha mbere bitari bikwiye kuza imbere, nyabuna bari bakwiye kubabwira ryari bazoronswa agahembo kabo.
Nabatubwiye kuje muri reyi ego kwiga ibya ariyema birakenewe mugabo arakenewe ubutubwiye akaduhumuriza atubwiye ati mbe ibintu byabaye nibi hameze uku ushoboye umuntu muri farumasiyo ni kumudiga ni kumudigiza mu matwi yaravuye muri misiyo nta kintu na kimwe cyavuye muri misiyo byabaye icya mbere kuva iyo misiyo yitwa misiyo ibintu bibaye muri farumasiyo buri muntu umwe ashobora kuduhereza umuco mukadutwara si ngombwa bashobora kuduhumuriza mu kuduhereza amafarumasiyo y'abantu bakinjira mu isoko igihugu cy'u Burundi cyo cyonyine kitarashobora gutanga amafaranga ku basirikare bacu abandi basirikare dusanzwe dukorera mu ishyamba rya inyafurikene
abasirikare basaba kandi kumenyeshwa by'ukuri ingorane zoba zarabaye kugira ntibaronswe agahembo kabo mu gihugu cya Somalia babiyakuya ku gihe. Bakavuga ko ari ubwa mbere inteko z'u Burundi ziri mu gihugu cya Somalia zimara amezi nk'ayo zitaronse agahembo kayo kuva batangura kuja muri ico gihugu.
Kandi icyo dusaba twebwe abasirikare sakene ihumure ikabwira uko ibintu bimeze ku shona mose inzego zo hejuru ku rwego de genero basanzwe batwara ishefu rya forose kabine n'abandi bantu kugira ngo bashobore kumva ikibazo cy'inkuru cy'abasirikare. Ushobora mu zina mwana tubwira ati bintu bimeze uku twumva ibihuha bahuhura ariko tubakeneye umukoresha wacu atatubwire duhumure amatureme amatutse kandi twizeye atubwire n'ingora zabaye akazi kabandanye gakorwa kubera gahora gakorwa.
Bamwe muri abo basirikare bemeza kandi ko imbere y'uko barungikwa muri icyo gihugu babanza gushikanira bamwe mu batware mu gisirikare. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gaseka kawe ntirushobora kumenya icyo gisirikare cy'u Burundi kivuga kuri iryo tebagana ry'amafaranga ahembwa abasirikare ya AMISOM biciye ku muvugizi w'icyo gisirikare Colonel Floribert Biyereke.
arakoze Bonfise Niyongere mu gisata c'ubutungane naho umugabo w'imyaka yababa 60 yitwa Kimazi Abdalla yarakatiwe yaraciriwe igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose na sentare nkuru y'igihugu y'Imuyinga mu ntango y'inondwi inyuma yo kwagirizwa icaha co gufata ku nguvu utwana tudukobwa dushika kuri 6 turi munsi y'imyaka 10 nkuko amakuru atandukanye radio Inzamba yaronse avyemeza. Kimazi Abdalla akaba kandi yategetswe niyo sentare gutanga indishi yakababaro ingana n'imiliyoni 12 mu mafaranga y'amarundi ku bavyeyi babo bana, umuryango umwe ugatwara amafaranga angana n'imiliyoni 2. Kimazi atarishe ayo mahera ngo akazofungwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 60. Abantu 27 nibo bagandaguwe, abandi barenga 20 barahagarikwa mu kwezi guheze kwa 11. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo cashizwa habona kuri uyu wa gatanu n'ishyirahamwe Rukristu rigwanyoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi wa Gistana. Nimubona wo mu gisata cyo kumenyesha makuru muri iryo shyirahamwe asigura ko amabi akogwa ahanini n'ugwaruka rw'imbonerakure bamwe mu bapolisi na n'inzego za leta muri akati Burundi, bagasaba abajejwe umugwi w'agataya kazi na muntu mu Burundi gukoresha ububasha bafise kugira ayo mabi akorerwa abanyagihugu agabanuke. Kurikira Augustin Nimubona.
Ico cegeranyo kandi kirerekana ibikorwa byo kunyuruza abantu byasubiye kuba ndanse, aho banyuruzwa ahanini n'abakozi b'iperereza hamwe n'inzego zimwe zimwe za leta nk'igipolisi. Abo bantu bakagenda amazima yongo ntiyagire amatohoza yigera aba ngo bashobore kumenyekana ababanyuruza n'ababatuma kugira ngo bashobore guhanwa. Muri ico cegeranyo kandi akati Burundi iragaruka ku ihohoterwa rikorerwa abigeme na cyane cyane bafatwa ku nguvu, aho nk'akarorero nk'umwigeme yarapfungiwe muri komisariya y'igipolisi mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke yafashwe ku nguvu n'umupolisi yarajejwe gucungera ako gasho, akaba n'umwigisha wo ku ishuri ritoya rya Karunyinya muri komine Buhiga muri ntara ya Karuzi azwi ku izina rya Jean Berikmas Nkerandanga yafashwe ariko ashirashuza umwana asanzwe arera. Kubera rero ivyo byose ishyirahamwe akati Burundi irasaba leta y'u Burundi guhagarika ayo mabi yose ariko arakogwa bisunzwe amasezerano yateye ko igikumu yaba ayo mu karere canke mpuzamakungu. Akati Burundi asaba leta y'u Burundi kandi guhagarika ihohoterwa ririko rikorerwa abahoze abasirikare bita aba FFAB, aho baza barafatwa bafungwa abandi bakanyuruzwa, ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane abo mu mugambo SNL. Akati Burundi irasaba amashyirahamwe ajeje guhorana hagati y'akazira muntu mu Burundi na cyane cyane umugwi SNDH gukoresha ububasha afise ahabwa n'amategeko kugaragaza gukurikirana ivyihohoterwa ryataye akazira muntu bibandanye bibandase mu Burundi. Akati Burundi igaheraheza isaba amakungu kurikiranira hagufi ibijanye n'ihohoterwa ryataye akazira muntu mu Burundi bibandanye bibandase muri iki gihe Burundi buherutse kuva mu matora.
Turacari mu gisata c'agateka kaje na muntu ngo abakenyezi bafatwa ku nguvu kumwe n'abigeme barakwiye kuva mu gacerere bakabivuga bakabimenyesha ababanyi babo. Ica mbere ngo nuko iyo bimenyekanye uwabikorewe atabarizwa kugira ashobore kwivuza, ikindi naco nuko n'ababikora baca bakurikiranwa. Ivyo biri mu nyigisho muhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wahaye abakenyezi bamwe b'impunzi baba mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Imakire Hunja arongoye uyo muhari akabatera kamo ababijejwe kwama batunganiriza ababa bakorewe bene ayo mabi. Izo nyigisho zikaba zatanzwe mu rukurikirane rw'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Kurikira mushingwa manza Imakire Hunja.
Twatoye benshi dusanga ari mboneza muri komunote z'impunzi z'abarundi, bonye ko ntitwatoye gusa abarundi kazi, twatoye n'abarundi. Umva harimwo abantu bahafishe ubutandukane bwabo bifatiye ku gitsina, mu kugira ngo by'ukuri dushobore kuyaga kuri ayo mabi. Uno munsi twifashishije hanini igisata cya HCR cyazanye abayashyirukira, kuko hanini nibo bazi ibiba aba mu nkambi cyangwa baba mu miji mwabonye rero baduhaye ikiganiro gikomeye bemeza yuko abimabi abaho baranabigisha barabigisha n'ubutandukaniro hanini bw'ayo mabi uburyo bwikogwa butandukanye byinshi ningene bo vyirinda rero uno munsi jamu nyamukuru kwari kugira ngo tubwire yuko bibihanwa n'amategeko y'igihugu ayo mabi abaho butandukane bwayo nejo hanini bagira uruhara mu kuyagwaya kuko ayo mabi akoregwaye akoregwa muri iyo miryango y'impunzi ababimenye ubwa mbere n'izo mpunzi hashiriye natubwiye ati no muri iyo community yayo hariho abantu bitwa abavolontaire abitangira abandi kugira ngo bashobore kubafasha hanini no kubishikiriza inzego zibijejwe za HCR kandi birabandanya gushikaho umuntu munsi uwajya serukira abandi afise icyatahana kiba kinyigisho no kugene yoterera kugira ngo ayo mabi arandugwe mu miryango y'impunzi aho ziri hose nta gishasha kitazwi igituma ayo mabi adahera nuko ababikorewe kenshi bahora barabihora icyo rero yatuma guhora bitamenyekana ariko ingaruka zazo tukabibona iyo wahoze umuntu usanga yaragiye akigungira ba bantu babikora ntibahanwa mugasanga mu mutwe yaragize ingorane ubugwayi mu mutwe no ku mubiri hani rero niho rero tuvuga tuti tubakangushye yuko umuntu atobivuga aza yamaze gusinzikara
muri cyo gisata nyina cyagataka kazi na muntu n'ubutungana bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu barakwije kuri uyu wa gatanu emisi amajana na 10 bafungiwe hariya ibubanza bakaba bahagaritswe mu kwezi kw'icumi mwaka 2019 bagiye gukora makuru ajanye n'umutekano muke warangwa mu ntara ya Bubanza aho imigwi yitwaje ibirwanisho yari yateye imusigati hariya ibubanza amashyirahamwe yabaye abamenyesha makuru cangwa yagataye akazi na muntu yabayo mu Burundi cangwa mpuzamakungu bakaba badahengeshanya gusaba ko bamenyesha makuru bari kugwa kuko ataco bakoze kibi uretse ko bazira akazi kabo. Impunzi z'abarundi ziheruka kwimurirwa mu ikambi y'imurongwe mu gihugu cha Congo yarane demokrasi ya Congo zirataka zitakamba ko zoroswa ibifungurwa n'uburaro zivuga ko zirara mu kivunga zigategwa n'amazi y'imvura iyi nkuru tukaba tuyibaza Audace Nimbona
twarashitse nga turategwa n'amazi
uwo mwumva numwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye imurongwe mu gihugu kibanyi cha Congo iharanira demokrasi baheruka kwimurirwa muri iyo kambi aho atakagatakamba kuba bataronswa uburaro n'ibifungurwa
tutewe n'amazi turi tunganganya nkuko turabagore kubera nta bagabo tukira ngaha mu bihangari ntawe twigeze tubona ata kudutabara tinyamara abantu bazamye gore natwe icyo dusabye mwo tugerera imbere nakwe mudusabire gusasumwa mu bandi tubabarifitiye nk'abandi
nta mubano Dominique aserukirizo mpunzi z'abarundi imurongwe aremeza ko ziri mu ngorane ariko ko umuti ugiye kuboneka vuba
ibibazo nyamukuru no vuga ni bibazo bibiri cya mbere ni kibazo cy'ibifungurwa ikibazo kigira kabiri nico kuronka uburaro kugira ngo bave mu nyubakwa rusangi musanzwe muzi yuko aya mabarabara tameze neza kandi ko bipfa kure Bukavu turarindiriye turabe yuko izofungurwa ziwabo zishobora gushika ama ikibazo cerekeranye n'uburaro ni kibazo cega CNR iyo nayo yaravuze yuko iri kwirabitunganya kugira ngo vuba cane bace babahereza amaparcelle y'iwabo hanyuma shirahamwe IRD libafashe ibikoresho byo kubaka ibyo turavyiteze muri iyi minsi ya vuba ibindi bibazo ni bibazo dusangiye twese by'ubukene bw'amazi by'amagara y'abantu bidatunganijwe neza kugira ngo abantu bavugwe mu buryo bushimishije ivyo ni bibazo dusangiye twese babarabo baje bashasha nabandi bari basanzwe bari mu ikambi navyo duhanganye navyo kugira ngo turabe ko abadufasha hari icyo bugenda bungurako
abo barundi basaba kandi hambavu y'ibifungurwa n'uburaro kubakirwa utuzu twa sugumwe kugira ngo birinde indwara zifatira ku isukurike
abafashwe ku nguvu niki cyambere bo kwihutira gukora mu gihe habaye icaha cyo gufatwa ku nguvu ni ngombwa kandi birihutirwa ko nyene kubikoregwa cyangwa abamwegereye bo munyarukara kwa muganga kugira bamusuzume bamuvure bongere bamukingire gusama imbanya atifuza n'indwara zifatira muhimba zirondoka kugira kandi aronke ivyemezo byo mufasha kwerekana mu butungane amabi yakorewe iyo kwibagira kandi kwitura inyamira mabi kugira uwakoze icyo cyaha hanwe hisunzwe amategeko
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
amakuru tuyabandanirije mu gisata c'ubutunzi h'amafaranga arenga imiliyoni amajana 5 ariyo amaze kunyuruza mu cirangano bw'ega ca leta ishyirahamwe Oricom rigwanye isesa kugwa ry'amatungo ya leta rikaba ryandikiye umukuru w'igihugu rimusaba gutegeka ko haba amatohoza yigenga kuri ubwo bunyonyezi iryo shyirahamwe rigatunga urutoke bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushyirangano bw'ega ca leta kuba baragize uruhara mw'ubwo bunyonyezi n'inkuru ya Eddie Claude nini nahaje
ayo mafaranga yanyurujwe mu shyirangano bw'ega ca leta ari mu mice ibiri nk'uko bisigurwa n'ishyirahamwe rigwanya igiturire n'isasa kugwa ry'amatungo ya leta Oricom muce wa mbere ungana amafaranga ya miliyoni 183 yaragenewe gufasha abanyagihugu barenga ibihumbi 7 bahuye n'ivyago zimunyuzurira muri zone ya Gatumba uno mwaka Gabriel Fiarongoi Oricom asigura ko ayo mafaranga yasohotse inshuro zibiri zose kandi ntakoreshwe icyo yagenewe mu kugarukira kuri abo barundi bo mu Gatumba bari mu kangaratete Gabriel Fiiri
yasohotse inshuro kabiri ubwa mbere nka miliyoni 183 n'ayandi make yarenga ko ubwa kabiri hasohoka ama miliyoni 180 aya mafaranga agiye ntiyashikira abo yasaba gushikira no kuvuga abantu bagowe bo mu Gatumba batwabo n'imyuzurira kandi kugeza nuno munsi abo banyagatumba ntibararonka amakuru ayo mafaranga iyo yagiye
uyu ndi muce ugira kabiri w'amafaranga yanyurujwe mu bushikiranganje bw'igega ca leta amafaranga agenewe gushingura abakozi ba leta bitavye imana ayo nayo akabangana n'imiliyoni 200 nk'uko amatohoza y'ishyirahamwe Oricom avyerekana mushiramo likome bakaba batumva ingana amafaranga nkayo ashobora kubikwa mu bubiko bita kese byushikiranganje ibiteye kubiri n'amategeko agenga n'amafaranga ya leta akoreshwa bagasaba isuzumwa ryigenga ridasanzwe n'ubunyene Gabriel Fiiri
ikibazo twebwe rero ngaha twibajije ni kibazo gihambaye cyane kijanye n'ukungene mu bushikiranganje bw'igaca leta bashobora kubika muri kese amahera ashika imiliyoni 500 twebwe rero tukibaza tuti ayo mafaranga yagiye mu biki yagiye he byagenze gute umushikiranganje nabo bakorane badusigura ingene ivyo bintu byagenze kuko twebwe ntaje dushobora kumva na gatoya narya tuzi neza yuko muri bita la gouvernance budgétaire kizira yuko hari amafaranga nka nagutya ashobora kuja mu minwe y'abantu bakwiye kuyariha par cheque
mushikiranganje wiga ca leta abakozi babiri bakaba bamaze guhagarikwa nkuko bimenyeshwa n'ishyirahamwe Oricom ishyirahamwe Oricom bakaba badashyira amakenga ngo hoba hari n'ubundi bunyonyezi butazwi ariko gusaba umukuru w'igihugu na leta gukurikirana neza ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mushikiranganje wiga ca leta
arakoze Eddie Claude ni nahazwe ni kuri inkuru yiwe duce dusozera kamakuru twariko turabashikiriza amakoze mwese mafasha umwanya wo kudukurikira bagezanje ku Rwanda kwa radio inzamba begeranije ano makuru ndabwe kengurukiye cyane hamwe na Inosa kubwe Imana yatumye amajwi abashikira debere bazikamwe n'abashikirije ano makuru twese hamwe turabifurije kuranirwa iwanyu mugira amahoro.